Abigaratia ikigabane cya gatatu. Yemwe abagaratia bijuda, ninde yabarota kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu. Ikico nyine nico ngomba ko mumbwira, mbega mwe mu mwamuronkeshejwe n'ibikorwa byizagezwe canke no kumva gufatanije no kwizera? Mbega mwakabaye muri bijuju mutyo, mwatanguye mu vya mwemwe, mbega none musozereye mu vy'umubiri? Mbega yo yose mwayaboneye ubusa, namba yaraye ubusa koko? Iba mwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ibikoreshwa n'uko mukora ibikorwa by'ibyagezwe canke n'uko mwumvise mukizera? Ni nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharurwa nk'ukugororoka. Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu, kandi ivyanditswe vyabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kubw'ukwizera. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti:
muri wowe niho amahanga yose azohegwa umugisha.
Nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose barimo umuvumo, kuko handitswe ngo
azobavuma umuntu wese adashishikarira ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe ngo abyitondere.
Biraserukwa yuko atamuntu atsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana, kuko handitswe ngo
umugororotse azobeshwaho no kwizera.
Ariko ivyagezwe ntibiva ku kwizera, yamara ngo uzovyitondera n'ivyo bizomubesha. Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo
azobavuma umuntu wese amanitswe ku giti.
Kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kugira ngo kwizera kuturonkeshe mwemu twasezeraniwe bavukanye. Ibi ndabivuga nk'imvugo y'abantu. Isezerano naho ryo biryo umuntu gusa, iyo rishinzwe nta muntu arikuraho canke aryongerako. Nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano bona uruvyaro rwiwe. Ntiyavuze iti imvyaro nk'uvuga benshi, yamara yavuze nk'uvuga umwe iti n'uruvyaro rwawe nirwo Kristo. Ariko ico mvuze, isezerano ryabanje gushingwa n'Imana, ivyagezwe vyaje hashize imyaka 430 nivyo rikuraho ngo bihindure ubusa iryo sezerano. Kuko uyu mwana uzanwa n'ivyagezwe uba butazanywe n'isezerano, ariko Imana yawuhaye Aburahamu iwe umusezeraniye. Nuko ivyagezwe n'ivyiki vyageretse ubwoko bw'ibicumuro ngo bigumeho kugeza aho uruvyaro rwasezeranywe ivy'isezerano ruzozira, kandi vyaho abamarayika kubigera nabo babiha umushikirwa w'amajambo. Ariko umuhuza ntahuza umuntu umwe, yamara Imana n'imwe. Mbega ivyagezwe birwanya amasezerano y'Imana? Eka namba, iyo haba hariho ivyagezwe vyashinzwe bishobora kubeshaho abantu, nukuri ukugororoka kuba kwarazanywe n'ivyagezwe. Ariko ivyanditswe bivuga yuko vyose vyugaranywe ngo biganzwe n'icaha, kugira ngo abizera bahabwe ivyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko kwizera kutaraza, twarindwa n'ivyagezwe, twugaranywe turindiriye ukwizera kwagira guhishura. Uko niko ivyagezwe vyatubereye umurezi aturera akadushekereza Kristo ngo dutsindanishirizwe n'ukwizera. Ariko kwizera ko kwaje ntitukirirwa n'umurezi. Mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu, kuko mwese wabatirijwe kuba ba Kristo mwambaye Kristo. Ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyashobora kuba umuja cyangwa w'idegembya, ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ko muri aba Kristo, muri uruvyaro rwa Aburahamu, muri basamuragwa nk'uko vyasezeranye.